Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Ubu ni saa 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ndabahaye ikaze mwese. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutega amatwi mugenzi wacu yaya duteguriye.
Urakoze Oriane, mwaramutse neza mwese nshuti bavandimwe muduteze amatwi. Umuntu hiciwe mu bushyamirane n'abapolisi mu Burundi mu gihe abigaragambyaga bangaga kumvira itegeko rica imyigaragambyo mu mihanda yamagana icyemezo cya Perezida Pierre Nkurunziza cyo kwiyamamariza manda ya gatatu. Ababyiboneye bavuga ko umuntu wigaragambyaga hejo ku cyumweru yarashwe akicwa, kandi ko abasirikare bakoresheje ingufu kugira ngo bakureho za bariyeri mu bice by'umurwa mukuru Bujumbura. Abantu byibura 14 barapfuye, abandi barenga 200 bakomerekeye mu myigaragambyo kuva mu kwezi kwa kane. Ejo ku cyumweru kandi abagore barenga 200 bakoze urugendo mu rwa mukuru Bujumbura basaba amahoro n'ubumwe. Iyo myigaragambyo yarangiye ari uko polisi ibazitiye ibabuza kugenda mu rubuga rw'ubwigenge mu mujyi. I Bujumbura habaye imyigaragambyo hafi buri munsi kuva Perezida atangaje umugambi we mu kwezi gushize wo kwiyamamariza manda ya gatatu. Abigaragambya bavuga ko Bwana Nkurunziza arimo kurenga ku itegeko nshinga riteganya manda ebyiri, ariko urukiko rwita ku itegeko nshinga ry'u Burundi rwavuze ko ashobora kwiyamamaza kubera ko kuri manda ya mbere y'imyaka itanu mu mwaka w'2025 yatowe n'abadepite ko atatowe n'abaturage. Bwana Nkurunziza mu ijambo rye ryo mu cyumweru gishize yumvikanishije ko igihe yakongera gutorwa yaba ari manda ye ya nyuma. Yanasabye ko imyigaragambyo ihagarara, avuga ko ari ngombwa ko amatora yo ku itariki 26 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu aba mu mahoro. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ivuga ko guverinoma n'abashyigikiye barimo gukoresha urugomo kubigaragambya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kubatera ubwoba. Kuwa gatatu, ingabo zishinzwe umutekano zataye muri yombi umwe mu bakandida perezida aregwa gutegura imyigaragambyo. Guverinoma ya Repubulika ya Centrafrika n'imitwe icumi ifite intwaro ejo ku cyumweru byasinye amasezerano y'amahoro agamije kurangiza imirwano y'imyaka ibiri yahitanye abantu 100,000. Intumwa yihariye ya ONU Babacar Gaye yaragize ati, ndashaka kwizera ko ubwitange buvuye ku mutima kandi ko tuzagenda twubaka inzira y'amahoro. Abashyikirano ku Rwanda rwa ONU bavuze ko impande zose zemeye ku mugaragaro gushyira intwaro hasi bakareka gukoresha imbunda kugira ngo bumvikane ku byo basaba, kandi binjire mu nzira yo gufasha intwaro hasi kuva mu gisirikari gusubira mu buzima busanzwe no gutahuka. Ayo masezerano hakubiyemo kandi ubwumvikane ko bwo kudakoresha abana mu gisirikari no mu mirwano mu mirimo ikoresha ingufu. Abarwanyi ba Kiisilamu bafashe umurwa mukuru wa Repubulika ya Centrafrika Bangui mu mwaka w'2013 bituma hakunda kuba ibitero no kwihimura hagati y'abarwanyi b'abakristu n'abayisilamu bahanganye. Mu gihe urugomo runyuzamo rukubura, ubuyobozi bwasubiye mu maboko ya perezida w'agateganyo Catherine Samba Panza ushyikiwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Abarwanyi b'abahuthi muri Yemen baravuga ko bemeye iminsi itanu yo guhagarika imirwano isabwa na Arabia Saudite igomba kuzatangira kubahirizwa ejo kwa kabiri. Itangazo ry'ejo ku cyumweru rije hashize amasaha make gusa indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite ziteye bombe ku nzu y'uwahoze ari perezida Ali Abdullah Saleh mu murwa mukuru Sana. Saleh bikekwa ko atari we icyo gihe, kandi nyuma yaje kugaragara kuri televiziyo ahagaze imbere ibisigazwa by'inzu. Mu cyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite byatangaje umugambi wo guhagarika imirwano muri Yemen, aho urugaga ruyobowe na Arabia Saudite rugaba ibitero by'indege ku Bahuthi, umutwe w'abarwanyi mu majyaruguru ya Yemen ugenzura bimwe mu bice by'igihugu kuva muri amezi ashize. umwami Salman wa Arabia Saudite hejo ku cyumweru yarengeye igikorwa cya gisirikare avuga ko cyari cyasabwe n'ubuyobozi bwa Yemen kugira ngo barengere Yemen n'abaturage bayo bayirinde icyo yise agaco gashyigikiwe n'amahanga gahungabanya umutekano w'akarere kose. Perezida wa Cuba Raul Castro yasuye Vatikani ejo ku cyumweru ku giti cye ashimira Papa Francisco kubw'igikorwa cye nka Papa, igikorwa cyo gusezerera imyaka 50 y'umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba mu gihe ibihugu bibiri byasubukuye umubano wa gicuti. Umuyobozi wa Cuba yabonanye na Papa Francisco wavukiye mu gihugu cya Argentine bamarana hafi isaha ubwo abagabo bombi baganiraga mu rurimi rwabo kavukire rw'Icyesipanyoli. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel ejo ku cyumweru yasabye Uburusiya ibikorwa birushijeho bagashishikariza habitandukanije bashyikiwe n'iki gihugu bagakurikiza amasezerano yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Ukraine no kureka kurwana n'ingabo z'Ikieve. Madame Merkel yavuze ko muri Ukraine habayeho kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano ku ruhande rw'abitandukanije. Bwana Putin yavuze ko n'ingabo z'Ikieve nazo arizo kwamaganwa ku byerekeye kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Ukraine kimwe n'abitandukanije. Cyakora yavuze ko nubwo hari ibibazo byinshi mu burasirazuba bwa Ukraine hatangiye kurangwa umutuzo. Liberia irimo kwishimira kuba itakirangwamo virusi ya Ebola, ariko perezida w'icyo gihugu arimo gusaba abaturage gukomeza kuba maso kugira ngo iyo ndwara itazagaruka mu baturage. Mu gihe abagore i Monrovia mu murwa mukuru batangije amasengesho yo kwishimira no kwemeza ko nta bantu bashya banduye Ebola mu minsi 42, umwe mu bategetsi bashinzwe ubuzima yaburiye ko Ebola ikiri mu bihugu bituranyi Sierra Leone na Guinea. Sierra Leone na Guinea byatangaje abantu 9 banduye Ebola muri buri kimwe muri icyo gihugu muri iki cyumweru gishize.
Arakoze mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse nshuti mwese ko mushobora gukurikirana ibiganiro byacu byose ku kibanza cya internet site yacu ni www.radioyacu.voa.com. mushobora kandi kutwandikira ivyumviro n'ivyipfuzo vyanyu kuri adresse ikurikira central@africa.voanews.com canke kuri radioyacu@gmail.com. kuri Facebook na Twitter naho mushobora gukurikirana amakuru yacu naho nyene mugashikiriza ivyumviro n'ivyipfuzo vyanyu. Adresse yacu ikabari VOA Radio yacu. Ntihagiraho muja, ibiganiro twabateguriye birabandanya. Ubu ni umwanya w'amakuru ya sport n'imikino, duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi.
Bakunzi ba sport n'imikino, mwaramutse neza. Muri kumwe na Engineer Mukankusi. Muri siporo mu rwego mpuzamahanga duhere ku mukino wa tennis. Kabuhariwe Andy Murray w'Umwongereza yarayatsinze Rafael Nadal wo muri Espagne mu mukino wa nyuma w'irushanwa Madrid Masters. Yamutsinze amaseti 2-6, 6-3 na 6-2. Ni ubwa mbere mu mikino 6 bakinnye Andy Murray atsinze Rafael Nadal. Rafael Nadal yageze ku mukino wa nyuma adatsinzwe iseti n'imwe muri rushanwa. Nyamara kuba yatsinzwe bivuze ko avuye ku mwanya yarariho agahita agwa ku mwanya wa 7 mu rwego rw'isi. Nubwa mbere kandi Nadal ajya ku mwanya uri inyuma y'uwa 5 mu ruhando rwa tennis. Mu rwego rw'umupira w'amaguru muri shampiyona ya Espagne, ikipe Real Madrid isa naho yasezeye ku gikombe cya shampiyona y'uyu mwaka. Ibyo byigaragaje nyuma y'uko Real Madrid iguye miswi na Valencia ku bitego 2-2 ejo ku cyumweru. Ku ruhande rwayo, mukeba wa Real Madrid Barcelona FC yatsinze Real Sociedad ibitego 2-0. ibitego bya Barcelone byatsinzwe na kabuhariwe Neymar na Pedro. Ubaho bigeze mu mikino isigaje gukina, Barcelone FC isigaje gusa gutsinda Deportivo cyangwa se Atletico Madrid igahita yegukana igikombe cya shampiyona ya Espagne. Irushanwa ry'igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere mu bihugu mu Burayi, Ligue des Champions cyangwa Champions League, umukino wo kwishyura muri kimwe cya kabiri uteganijwe muri iki cyumweru dutangiye. Ejo bundi kwa gatatu, Real Madrid izakina na Juventus yo mu Butaliyani. Mu mukino wa mbere, Real yatsinze Juventus ibitego 2-1. Mu wundi mukino wa kimwe cya kabiri mu irushanwa rya Ligue des Champions, Barcelona FC izakina na Bayern Munich yo mu Budage. Uyu mukino uzabera mu Budage. Mu mukino wa mbere wabaye mu cyumweru gishize, Barcelona FC yatsinze Bayern Munich ibitego 3-0 muri Espagne. Tubibutse ko umukino wa nyuma w'iri rushanwa uzaba tariki ya 6 mu Budage. Nshuti mwatwumvaga, naha dusoreje ikiganiro cya siporo n'imikino mu rwego mpuzamahanga uyu munsi, mwari kumwe na Eugenia Mukankusi.
Ubonaho dukubitire ku makuru ya sport n'imikino yo mu biyaga binini, dutega amatwi mugenzi wacu Désiré Hatungimana adushikirize ayo mu Burundi. Désiré,
kumusi wejo karakamwemwe ntangere ku mugwi wa Vitaro waruhejeje gutahukana igikombe cy'iganwa cy'u Burundi y'uno mwaka, mu gihe mbere hasigaye inkino 3 kugira iryo higanwa rirangire. Kanyenkore Jean Gilbert amenyereza mu mugwi wa Vitaro akamenyesha yuko arakamwemwe ntangere kubona bashobora gutwara igikombe cy'uno mwaka.
Jewe cyo navuze tutatangira igano, navuze ko twese tuba dutangiye kuri tubise ama chance yangana. Nkuburabona amakipe yandi mugabo ngiye bigenda bitera imbere, ni kugenda ubona ko ikibanza wo kirondera muri phase kuvangira dutangura championnat gushika no munsi twabandanyije tuba abambere kuri classement amanota 3, 6, 9 ibandanye uko dutangura kwizera uko tuzotwara iki gikombe. Ngira ngo nabivuze kuva kera mugabo twatangiye twese tunganya chance mugabo uko tugenda dukora niko ngira ngo byaduhaye amahirwe menshi yo gutwara ikipe. Ngira ntabwo twayivye, ngira ngo twarayikoreye.
Kanyenkore Jean Gilbert amenyesha yuko gutwara igikombe biva ku nguvu z'abarongoye umugwi, abakinyi eka n'abamenyereza.
Mpora mvuga kandi navuze kuva mbere yuko ekipe umugwi si umugwi si abajoueur gusa, umugwi si umukoach gusa, umugwi si komite yonyine. Ibyo bintu bitatu byagiye hamwe bishobora gushyira ingufu zose hamwe, ngira ngo niyo niyo resulta mubonye mwese. Nuvuga ko izo compartiments ziko zivuga zitatu zarakoze zishyize hamwe, ngira ngo resulta murayibonye.
Cedric Kaze amenyereza umugwi wa Atletico, umugwi muri kino gihe ufise ikibanza cya kane, amenyesha yuko ikibanza afise agishima agereranije n'abakinyi yari afise, kandi ngo arize yuko umwaka uza bishobora kugenda neza gusumba ingene vyagenze uno mwaka.
Higanwa risa nk'irikorera rangira no musi kibanza dufise ni cya kane, sikibi mugabo twari gushobora gukora neza gusumba. Mugabo ni umwaka wa mbere, abakinyi ekipe nshasha, abana bakiri bato, mugabo ubona ko bafise ishaka ryo gukora. Nibaza yuko no mwaka baragerageje kwitanga cyane cyane muri fazare twahejeje uwa mbere dusumbye amanota 2 muri faze roturu. Ntivyagenze neza kuko twaratakaje inkino zitari nke. Nibaza yuko ni experience ya mbere baronse, kandi izobafasha no gutegura ibimbere.
Cedric Kaze akamenyesha yuko umugwi wiwe ukeneye abakinyi bake cyane kugira nawo uhiganirwe igikombe nk'iyindi migwi.
Nibaza yuko no kubanza kwanza umuntu karaba ingene tuzovugana n'abarongo mu gwa Atletico ko amasezerano novuga kontra iherana ni championa. Nibaza yuko ibintu byo kongereza musi ibintu byinshi cyane, kuko n'abana bakiri bato bariko barakura, benshi bavuye mu guserukira gwa tangije imyaka 20. Nibaza yuko nkukongeramo bakinyi nka 3 canke 4 byo yoba ari ekipe ishobora nayo nyene kugwanira igikombe kuko base ziriho nibaza yuko cane cane ari kurondera kongerezamo bakinyo fi experience kugira bashobore gutsinda zijya match zitwa ko ari match zigoye bamenye ningene bitwara uko championat igenderegera imbere nibaza yuko ata bintu byinshi cyane byo kongeramo kandi ndabona yuko ne equipe fi kazoza kameze neza turi kumwe nanje cyangwa naho tutari kumwe
mu nkino rero zasozereye indwi ya 27 kiretse Vitaro yatsinze Prince Louis ibitsindo bitatu ku busa umugwi wa Academic Cité watsinze Volontaire ibitsindo biri kuri kimwe Interstar ntiyashoboye gutsinda umugwi wa Flambeau d'Oreste wo mu Ruyigi banganije igitsindo kimwe ku kindi iyindi migwi yanganije igitsindo kimwe ku kindi ni Olympic Star yakinira muhira aho yanganije na Muzinga Atletico Olympique yarorohewe mu gutsinda Nyanza United ibitsindo bitatu kuri kimwe Lidia Ridic Burundi Academic itsinda Messager Bujumbura yorohewe ku bitsindo bibiri ku busa eka na Messager Ngozi yatsinze umugwi wa Rusizi wo mu Cibitoke ibitsindo bibiri ku busa nyene nayo urukino rwasozereye indwi ya 27 rwahuje umugwi wa Bujumbura City na Royal FC y'Umuramvya rwarorohewe cyane gose umugwi wa Bujumbura City watsinze Royal FC worohewe cyane ibitsindo bitanu kuri kimwe hakaba harimo mbere ibitsindo bibiri vyinjiye muri wa mwanya wa gasunuzo tubamenyeshe yuko ihiganwa ry'u Burundi risigaje inkino zitatu gusa kugira rirangire kiretse Vitaro imaze kwifatira ikibanza cya mbere umugwi wa Lidia Ridic Burundi Academic ufise ikibanza cha kabiri nayo ikibanza cha nyuma kirimwo umugwi wa Academic Cité bimaze kuboneka yuko mu mwaka uza uzokina mu cicaro cha kabiri Desire Tungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
Burundi tuje mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe nyene adufitiye makuru ya sport n'imikino Jean-Claude
umukino w'intoki wa volleyball mu cyumweru gishize ikipe y'igihugu y'u Rwanda yo mu kicyo cy'abagabo yabonye itike yo kwitabira imikino nyafurika iteganyijwe kubera muri Congo Brazzaville mu kwezi kwa 9 uyu mwaka iyo ntambwe abasore b'umutoza Paul Bitok Ibrahim bayiteye nyuma yo gutsinda amakipe yose yari yaserutse mu rushanwa rya Suzone ya 5 ryabereye Kigali Ayo makipe u Rwanda rwahiritse ni Uganda, Burundi na Kenya. Ku mukino ubanza abakinnyi b'amavubi batsinze Uganda amaseta 3-2. Umukino wa kabiri wari woroshye kurushaho kuko u Rwanda rwatsinze Burundi amaseta 3-0. Igikorwa cyahesheje abakinnyi b'u Rwanda itike nicyo gutsinda ikipe ya Kenya bahora bahanganye amaseta 3-2. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya volleyball Paul Bitok Ibrahim ukomoka muri Kenya Nubwo hari abakinnyi be bakomeye batashoboye kuboneka muri rushanwa yagerageje gukoresha abo basanganywe yongeramo n'amaraso mashya kandi biramuhira abakinnyi batagaragaye kandi bari basanzwe ari ngenderwaho twavuga Mukunzi Christophe usanzwe ari na kapiteni w'ikipe y'igihugu akaba akina nk'uwabigize umwuga muri Turukiya na Mutuyimana Aimable wo mu ikipe ya Inatec Volleyball Club aba uko ari babiri bamaze igihe bafite ikibazo cy'imvune undi mukinnyi utaraserutse Ni Yango Theodore usanzwe akinira ikipe ya APR Volleyball Club. Uyu ntabwo yari ari ku rutonde rw'abakinnyi 12 bifashishijwe kubera ko yari afite imyitozo mike. Gusa yari yashyizwe mu bakinnyi bashoboraga kwitabazwa haramutse habaye ikibazo gitunguranye. Ikipe ngenderwaho y'umutoza Paul Bitok na mugenzi we Jean-Marie Sengiyumva umwungirije yari igizwe na Nsabimana Mahoro Ivan ugabura imipira akaba asanzwe akina mu gihugu cy'u Burusiya. Mu bakinnyi bakina imipira yihuse bakanaba izingiro ry'urukuta Harimo Dusabimana Vincent bakunze kwita Gasongo ukinira Inatec Volleyball Club hamwe na Fred Musoni wo mu ikipe ya Lyon Sport Volleyball Club abakinnyi batera imipira miremire akenshi bayikubitira ibumoso ni ntagengwa Olivier wa Inatec Volleyball Club na ndamukunda Flavien wa APR Volleyball Club umukinnyi ya Kane Lawrence Guma wo muri APR Volleyball Club niwe wari kapiteni w'ikipe akaba yarateraga imipira ku ruhande rw'iburyo Mutabazi Bosco wa APR Volleyball Club niwe wari libero Abakinnyi batanu basimburaga ni Elve Kagimbura na Yves Mutabazi ba APR Volleyball Club hakaba na Kwizera Pierre Marchal, Nelson Murangwa ndetse na Karera Emile bakunda kwita Dada bakina muri Lyon Sport Volleyball Club abandi bakinnyi batatu babanaga n'abandi mu mwiherero ariko batari ku rutonde rwa 12 ni Yango Theodore wa APR Volleyball Club Mutoni Adolphe na Tuishime Eugenie wo mu ikipe ya Lyon Sport Volleyball Club nyuma y'irushanwa Watowe nk'umukinnyi w'ikirenga ni Yakan Lawrence Guma w'ikipe y'u Rwanda. Muri aba bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umukino w'intoki wa volleyball, harimo babiri baherutse kwegukana itike yo kuzahatana muri volleyball ikinirwa ku Musenyi ariyo Beach Volley muri ayo marushanwa ya All Africa Games azabera I Brazzaville muri Congo. Abo bakinnyi bagize ikipe y'igihugu ya Beach Volleyball ni Ndamukunda Flavien na Ntagengwa Olivier. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cy'u Burundi cyongeye gutakaza amahirwe ubwo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi birengagije amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha, arimo igihe ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kumara ubwo bahitagamo Pierre Nkurunziza kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ayo masezerano niyo yasoje intambara mu Burundi, akaba ari nayo yabaye umusingi w'amahoro n'ituze mu gihe cy'imyaka 10 ishize mu Burundi. Kubera iyo ngingo, u Burundi butakaje amahirwe akomeye yo gukomeza inzira ya demokarasi. Amakuru yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryemeje Nkurunziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu yakurikiwe n'imyigaragambyo n'urugomo mu murwa mukuru Bujumbura. Polisi yagerageje gutatanya abigaragambya yifashishije ibyuka biryana mu maso, kubamenaho amazi n'intwaro ntoya. Ubwo bushyamirane bwaguyemo abantu babiri, abandi barakomereka, naho abagera kuri 200 batabwa muri yombi, harimo n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Guverinoma kandi yanafunze amaradiyo atigenga. Hagataho ibihumbi by'abaturage b'u Burundi bikomeje guhungira mu bihugu by'abaturanyi biri mu Rwanda, Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bose bavuga ko bahunze iterabwoba bashyirwaho n'imvururu ziri mu gihugu cyabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'uko ishyaka CNDD-FDD ryiyemeje kwirengagiza ingingo z'amasezerano ya Arusha zigena manda y'umukuru w'igihugu ubwo batoraga Petero Nkurunziza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'ayo mahirwe u Burundi bwatakaje yo gutsimbataza no gushimangira demokarasi mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba inzego bireba zose kwirinda icyo ari cyo cyose cyatiza umurindi imvugo zirangwa n'urwango zishobora gushora abaturage n'igihugu mu kaga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kugira uruhare mu matora nta n'umwe uyakumiwemo yizewe kandi akozwe mu mucyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gusaba Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'amashyaka yose n'abakandida bayo bakiyamamaza nta wuniganywa ijambo. Amerika irasaba kandi Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru no kurireka rigakorera mu bwisanzure. Leta zunze ubumwe za Amerika zirashimira ibihugu by'ibituranyi n'u Burundi kuba byaremeye kwakira impunzi zirenga 2020 z'Abarundi, zigasaba ibyo bihugu gukomeza gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR no gufasha guha ubuhungiro ababusaba ku mpamvu za politiki. Leta zunze ubumwe za Amerika zizakomeza gukurikiranya hafi uko ibintu bigenda mu Burundi no gufatira ibihano bikaze abazagira uruhare mu rugomo rwibasira abaturage.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarahara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta zunze ubumwe za Amerika. Mukanya saa 12 n'igice turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kintu gitondo, ariko reka mbere yaho mugenzi wacu yaduteguriye amakuru atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Oriane, twababwiye ko umuntu yiciwe mu bushyamirane nta polisi mu Burundi mu gihe abigaragambyaga bangaga kumvira itegeko rica imyigaragambyo mu mihanda yamagana icyemezo cya Perezida Pierre Nkurunziza cyo kwiyamamariza manda ya gatatu. Ababyibone bavuga ko umuntu wigaragambyaga hejo ku cyumweru yarashwe akicwa, kandi ko abasirikare bakoresheje ingufu kugira ngo bakureho za bariyeri mu bice by'umurwa mukuru Bujumbura. Abantu byibura 14 barapfuye, abandi barenga 200 bakomerekeye mu myigaragambyo kuva mu kwezi kwa kane. Guverinoma ya Repubulika ya Santrafurika n'imitwe icumi ifite intwaro ejo ku cyumweru byasinye amasezerano y'amahoro agamije kurangiza imirwano y'imyaka ibiri yahitanye abantu 100,000. Intumwa yihariye ya ONU Babacar Gaye yagize ati, ndashaka kwizera ko ubwitange buvuye ku mutima kandi ko tuzagenda twubaka inzira y'amahoro. Aya masezerano hakubiyemo n'ubwumvikane bwo kudakoresha abana mu gisirikari no mu mirimo y'ingufu. Liberia irimo kwishimira kuba hitakirangwamo virusi ya Ebola, ariko perezida w'icyo gihugu arimo gusaba abaturage gukomeza kuba maso kugira ngo iyo ndwara itazabameneramo. Mu gihe abagore i Monrovia mu murwa mukuru wa Liberia batangije amasengesho yo kwishimira no kwemeza ko nta bantu bashya banduye Ebola mu minsi 42, umwe mu bategetsi bashinzwe ubuzima yaburiye ko Ebola hekiri mu bihugu bituranye Sierra Leone na Guinea. Sierra Leone na Guinea byatangaje abantu 9 banduye Ebola muri kimwe muri ibyo bihugu, muri buri kimwe muri icyo bihugu muri iki cyumweru gishize. Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe kurwanya indwara bivuga ko Ebola yahitanye abantu barenga 11,000 mu bihugu bitatu byo mu burengerazuba bwa Afurika kuva icyo cyorezo cyadutse mu mwaka ushize. Abarwanyi b'abahuthi muri Yemen baravuga ko bemeye iminsi 5 yo guhagarika imirwano isabwa na Arabia Saudite igomba kuzatangira kubahirizwa ejo kwa kabiri. Itangazo ry'ejo ku cyumweru rije hashize amasaha make gusa indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite ziteye bombe ku nzu y'uwahoze ari Perezida Ali Abdullah Saleh mu murwa mukuru Sana. Saleh bikaba bikekwa ko atari we icyo gihe, kandi nyuma yaje kugaragara kuri televiziyo ahagaze imbere y'ibisigazwa by'inzu. Perezida wa Cuba Raul Castro yasuye Vatikani hejo ku cyumweru ku giti cye ashimira Papa Francisco kubwo ibikorwa bye nka papa byo gusezerera imyaka 50 y'umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba mu gihe ibihugu byombi byasubukuye umubano wa gicuti.
Arakoze mugenzi wacu wadushikirije ingingo nkuru zari zigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ndabashimiye ko mwaduteze amatwi mu gice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Mu minota mike saa 12 tugiye kubashikiriza ikiganiro mukunda cyane dusangira ijambo. Mwakoze cyane kandi tubahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ibiganiro byacu. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.